iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ivyo vy'amasezerano y'ushanire byatumye iyi mwandagara wose haba ingorane. Amasezerano y'usha twara yemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'arusha imyaka yose. Abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano y'arusha azubashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira.
Uyu ni Gaston Sindimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku biganiro bihuza abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abagize inama nshinga mateka y'u Rwanda bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya genocide bari hagati mu gihugu n'abagihunze bakidegembya hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Turahera muri Zimbabwe. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Constantino Chiwenga hari muri Afrika y'Epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu. Hari makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya leta cyo ku munsi wa mbere. Grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politike yabereye mu gisagara cya kabiri cya Bulawayo yishe abantu babiri ikomeretsa gato Perezida Emmerson Mnangagwa mu gicegera cy'umukuru w'igihugu Chiwenga yakomeretsa ariko bitarenze urugero. Mnangagwa yagiriza abayoboke ba Grace Mugabe n'umutambukanyi wa Robert Mugabe kwari bo bari nyuma y'ico gitero. Chiwenga yaramaze indwi irenga atajahabona bituma haba makenga ku magara yiwe. Yagiye muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri Zimbabwe Herald, The Herald. Muri Afrika kandi igihugu cya Gambia cyarashizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ivyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari Perezida Yaya Yame. Yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe. Abahohotewe, ababonye ivyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo vyaha bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi. Ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri. Yame yatwaye imyaka 22 inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1994. Yahungiye muri Gine Equatoriale mu kwezi kwa mbere 2017 inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow. Kwigenekerezo rya 17 z'uku kwezi nejo ku munsi wa gatatu OMS nihizotunganya i Geneve inama kuri Ebola yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuva mu kwezi k'umunani gushize Ebola imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Inama itegekanije kwemeza nimba ari kiza kibangamiye isi nk'uko byabaye mu 2014 aho Ebola yahitana abantu barenga 111,300 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone muri Afrika y'Uburengero no kukiza cha Zika mu mwaka wa 2016 muri Amerika YF. Muri Leta Zunze za Amerika Ekleziya Katolika i Washington DC yarasohoye urutonde rw'abahoze bayikorera 28 ivuga ko bagiwe n'ivyaha bifatiye ku gitsina kuva mu mwaka w'1948. Mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa mbere Ekleziya Katolika i Washington DC yavuze ko ari intambwe ikomeye izoshikana kugushira ahabona ivyabaye kumenya ababyagirizwa no gukira. Ekleziya y'i Washington yatanguye kujya mu bibazo kuva aho umwepiskopi mukuru yahoze yirongoye Kardinali Theodore McCarrick yagirijwe kugira imibonano mpuzabitsina n'abana hamwe n'abakuze acakurwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatandatu. Makarike mu nyuma yaciye ahitamwo gutanga imihoho. Igihugu cya Arabia Saudite nacyo kiri mu myiteguro yo kwemera kumumenyesha makuru Jamal Khashoggi gushika batazwi irengero yishwe. Ibyo byashikirijwe mu bimenyesha makuru bitandukanye byaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo bimenyesha makuru bivuga ko byatohoje amakuru avuga ko urupfu rwa Khashoggi rwavuye ku bibazo byabajijwe haba kutumvikana. Televiziyo CNN yaha muri Amerika yashikirije ko bari inyuma y'ubwo bwicanyi bagira bamunyuruze bamukuye muri konsula ya Arabia Saudite ya Istanbul bamutware muri Arabia Saudite kubarizwayo. Ayo makuru avuga kandi ko Leta ya Arabia Saudite yoba itegekanya kuvuga ko yicwa giwe ryabaye atamutegetsi abitegetse kandi ko ababikoze bazo vyishura. Ubudagi nabwo bwarohereje mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Maroc wagirijwe kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byo mu kwezi kw'icyenda ku itariki 11/2021 aha muri Leta Zunze za Amerika. Munir al-Motasek yari amaze imyaka ishika kuri 15 mu ibohero mu Budagi imbere y'uko arungikwa muri Maroc ejo ku munsi wa mbere. Motasek yari yafunzwe ko yafashije Mohamed Atta yari umudereva w'indege yakoreshejwe muri ibyo bitero byabereye mu bisagara bya New York hamwe na Washington. Abategetsi b'izo ndege, abadereva b'izo ndege bari abanywanyi ba Al-Qaeda ishami ryo mu gisagara cya Hamburg muri ico gihugu nyene cyo mu Budagi.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Ubunano umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abagize inama nshinga mateka bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya genocide bari hagati mu gihugu n'abagihunze bacide gemvya. Ibyo byagarutswe ko kuri uyu wa mbere aho inama y'igihugu yo kugwanya genocide CNLG yashikiriza raporo yayo y'umwaka wa 2017 na 2018 kubagize inama nshinga mateka. Ninguru ya mgenzu wa chwasum takaboi.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi komisiyo yo kurwanya genocide CNRG yavuze ko hari abantu basaga 5,000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubu batarakora ibihano byabo. Perezida wa komisiyo yo kurwanya genocide Manuel Havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafatwa. Uri depite Barikana Eugene
mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose, inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose. Aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko gacaca. CNRG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda babihungiyemo. Ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruta izakoreshwaga ubu. Wini depite Muhongayire
mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza ari tukagira ikindi kintu dukora nidushaka dushyireho mandat d'arrêt kubafata ariko natwe ingufu tugomba kukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya genocide yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusa Bwana Emmanuel Havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze genocide ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina yakumva yamenyekanye hama akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire ntibishoboka. Ibyo bazafata igihe kirekire tuzafata ubisiga. Ibihugu ni byinshi, isi ni nini. Uzabona ko akekwa mu Rwanda zimuka ajye muri Kongo, ave muri Kongo ajye muri Gabon, ajye muri Cameroon, bazunguruka isi yose ariko kugira ngo uzavuge ngo 100% zabafata byo ntabwo nayo bizeze.
ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko jenoside yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG. Mu bigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo, ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'aba bana. Uyu ni depite Fazili Harerimana.
Iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana, ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta, icyo gihe ikibazo kizaba gikemutse. Nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwaribwo, uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki, abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo, tugomba kugaragaza yuko aba bana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu.
Kugeza uwo mubare w'ababana nturamenyekana neza kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15, abenshi biganje mu mujyi wa Kigali, ariko bikaba bikekwa ko aba bana bashobora kuba ari benshi. Nta gisubizo gifatika aba bana barabonera ikibazo cyabo kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo. Komisiyo yo kurwanya jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera aba bana kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 269. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe hagisigaye iminsi 10 gusa ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuja iyarusha ari gutumwanya, ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo muri 2020. Umugambwe CNDD-FDD nawo mu itangazo wasohoye ku munsi wa 6 usaba ko ibiganiro vyotahukanwa bikabera hagati mu gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza i Nairobi.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, icegera cya mbere cya President Nkurunziza yemeje ko leta y'u Burundi itigeze yanka ibiganiro na rimwe. Ariko Gaston Sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro vy'amagaburanyama canke bishingiye kugabangana ubutegetsi nk'uko vyabaye hasinywa amasezerano ya Arusha mu 2000.
Ivyo vy'amasezerano ya Arusha nibyo vyatumye iyi mwandagara wose haba ingorane. Amasezerano y'Arusha turayemeye n'ivyo mugabo, ese tuzokwama amasezerano y'Arusha imyaka yose? Abantu bazoza bakirira abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'Arusha azubashira hamwe n'abandi. Uno munsi twe dushaka kugira ikizira kandi y'amasezerano canke ibiganiro tusobigira ngaha mu gihugu bishigikiwe na leta, kuko niyo yonyine n'ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari? Birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakirira abantu canke bagwanya ubutegetsi abaca bavuga ngo bashaka ibiganiro, twebwe icyo gikorwa ntacu tuzoshigikira.
Bwana Sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro y'Arusha muri bino bihe bisa no guta umwanya.
Ubwa mbere twe nta n'umwe dukumira, dutegura amatora ahuza abarundi bose, ahubwo tubasaba ntibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja y'Arusha bariko baja ahanana. Nta handi hazobaha iteka canke hazobaha ubu butegetsi atari ngahe Burundi. Mugakumye yumvire uyu mwanya bariko barata bariko bagiye kuri abanyagihugu babo bazobatora.
Kugira ngo batuwe umwanya, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanye Kimenyane na Kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro vyimirije. Jihaha Hakizimana atubwira imvo zawe imutumye.
nuko musanzwe muzi ko ibiganiro bikaba beri yarusha umuhuza w'abarundi nyine cyohorewe benjani mukapa atumira amashyihamwe amwe amwe ariko ntatumire amashyihamwe asanzwe akora mu Burundi mu gihe imigambi isanzwe itumigwa yose ari nacyo ituma twifuza ko ibiganiro byoberaho abantu bose ashobora kubyitaba mbere bikabera mu gihugu murazi ko abashyihamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murabizi ko ibiganiro byaheruka kuba yari yavuze ko ari bya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bibuze Barundi bidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyamba abandi bandagiraganya ari byiza ariko twipfuza ko ibyo buganya ubiganya mu gihugu kugira ishuri kwitabwa na bose kugira kandi Barundi mu bitandukanye baterere mu budasabwa abo n'ayo umunyamahanga abibamo kuko ibyo azokumvikana cyangwa kumvikana ari byo Barundi nyene
iki cyiyumviro umugambo uri ku butegetsi Zende David Duragishigiki Joseph Ntakarutimana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hibuka imyaka 57 heze warondeye kwikubukira ku Burundi yishwe
umugambwe Saint David Durakenguruka utwigoro twose twanyicyahiro Benjamin Mukapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ivyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kadozi za keza k'igihugu nacyo gituma bizowandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatore mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene
icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu nabagaruka kuvyabona bikwiye kwihutirwa mu biganiro
twibwani ati mbega kugira ngo migambwe yidegembye byogenda gute kugira ngo amatora agende neza byogenda gute nivyo twifuza ko abarundi bashika ko kwizogira ni ntambwe none wewe uguma wimata wimata mata ngo ubiganire ngo ubigane ibiganire nacho bizobashikiriza ibiganire byarahaye abo mu 2000 mugo ntazosya iyo mu 2015 nta biganire tsosya kwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibicanke bateye akagumo
kuva hadutse njyane za politike mu 2015 mu Burundi zavuye ukindi kiringo President Nkurunziza izo ibaye inshuro ya gatanu hatumwa ku biganiro bihagarariwe n'akarere muri ivyo biganiro vyatanguriye Kampala mu kwa 12 uwo mwaka nyene bikabandanize yarusha nta munsi n'umwe impande zibiri zitavuga rumwe zirigira zicarana ngo zihangane ibiganiro vyimirije bizoba kuva ku itariki ya 24 bishike ku ya 29 ku kwezi Eloge uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru tukivuga ku biganiro bihuza abarundi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wemeza ko uzokwitaba ibyo biganiro bizobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizofundikwa mu Burundi mu mugambwe Ipona ho bemeza ko hamwe umuhuza yotumira abandi biyitira uyu mugambwe batazokwitaba ibyo biganiro ni mu gihe yindi migambwe isaba ko ibiganiro vyimirije byovamwo ivyumvikanywe ko ku neza y'abarundi inkuru ya Raymond Zimana
imigambwe yose yemewe mu gihugu cyo Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'umuce wa gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 mu migambwe nka yose babona ko ivyo biganiro byo bari vyanyuma mu mugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga bavuga ko abanyepolitike bazokwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi Guillaume Ruzovio arongoye uyu mugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafundiswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yo ba mu mahoro n'umutekano
arabo bitanga bavuga kumwe na leta arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko babwiza gukorera ineza y'igihugu bareke gukwegera kubyabo gusa yo nahamagarira abanyepolitike bose bumve yuko ubu aho bigeze dukweye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora ibihumbi 2020 mu mahoro mu mutekano nico kizoba kikina tujanye yarusha gutegura amatora yo mu 2020 mu mwumvikano mu mahoro
eka no mu mugambi ipedezi gamibanga nuko babibona Kasim Abdul urongoye asaba ko kwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza kane niyagira ukumigwa ari naco cotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora
integuro y'amatora y'ibihumbi 2020 bwizwa ryenga amatora ibwizwa ryenga amakomine bigasubirwamwo nico bituma twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira yarusha twoganira ku ngene amatora y'ibihumbi 2020 yo amatora meza uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe inguvu zanje aho zagarukira naha cyansaba rero yuko abanyepolitike bari hanze butahuka kugira ngo twitegure ko igihe n'ikinyenye bose bahunze no munsi botaha bategura amatora twese turi kumwe gucyo etwate demokrasi y'igihugu cyacu.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko bazo kwitaba uyo muco w'ibiganiro. Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru uyo mugambwe avuga ariko ko ingengo zikomeye zirabe by'amatora n'igihugu cy'u Burundi sizofatirwa mu gihugu cy'u Burundi.
Kuganira umuco mwiza wa miranga barundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro byanga kazoza keza k'igihugu nacho gituma bizowandaniza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene.
Numugambwe Iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro. Abel Gashatsi arongoye Iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri ivyo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba ivyo biganiro.
Umuco wa mbere n'uwa kabiri twarashika harusha tugasanga baduhamagaye kwasanga yitango ni Iprona ngo amizere tugasanga wundi bamuhamagaye ngo ni Iprona nditije mugabe turazi mu gihugu ko umugambwe adasigana Iprona ari umwe uno munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko. Tugero ntize tuvuga tuti mu gihe botumira Iprona bagaca batumira n'abandi bantu mwitira Iprona ku ruhande muri icyo gihe bya bintu nabyo dushaka kwemera kuko umugambwe n'umugambwe uhari naho rero tuko tudashaka ko ibiro by'umuhuza ari byo biza birazana gusatagura imigambwe ahubwo niyahatumire nk'abanyamugambwe abo nabo nimba bafise uko bumva botumirwa batumirwa uko bitwa mugambwe ntibaze kwinegeza inyuma y'umugambwe uhari uri kurakora uzwi mu Burundi n'amakuru bavuze neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirwa Iprona ivyo biganiro navyo tuzojana.
Kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe na mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike abaserukira amadini hamwe n'abaserukira abakenyezi naho uyo mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa. Ibiganiro vy'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganijwe kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika ku rya 2029 ukwezi kw'icumi 2018 mu gihugu cya Tanzania. Ibiganiro bitumirwamo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imburu nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60
yego na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ragushimiye Raymond. Tukiri mu Burundi hagiye kongerezwa ingufu mu kugwanya amasanganya yo mu ibarabara biboneka ko aguma yiyongera cyane cyane muri aya mezi himirije iminsi mikuru irangiza umwaka. Umushikiranganje jejwe umutekano yabishikirije ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Ikiganiro cyari cerekeye ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Ibintu nyamukuru bitera amasanganya mu gihugu cy'u Burundi ni muvuduko wa cyane n'ubwinshi bw'amamodokari biri mu cegeranyo c'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye. Umushikiranganje Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni abifitiye gihamya.
Kwama twabivuze ikintu gihambaye cya mbere nuko abakoresha ingendeshwa zo mu ibarabara bose baba batwara amakinga baba batwara amapikipiki baba matwara imiduga y'ubwoko bwose bahinduka mu mutwi wabo bakumva yuko babwirizwa gukingira ubuzima bwabo nubwo batwaye n'ibyo bikoresho bafise. Turavuga ko amasanganya mu ibarabara gwira ariko agwira ku mvo nyinshi anagwira nuko n'imodokari nazo nyine zagwiriye. Imodokari yari nkeye mu ibarabara n'amasanganya bamakeye ariko tugiye kuraba ibiharuro by'ukundi imodokari zinjira muri Obel zinjira ari nyinshi bisigura nuko imodoka uko ziba nyinshi niko n'amasanganya agwira. Birasaba rero yuko abantu biga gukurikiza amategeko bakavyumva. Iyo bataravyumva ngo babigendere ego murabahana mugabo bazoza gutora buri avuga ngo inkoni shikiri gufa ntishikiri ingeso igishikiri ingeso no kwigisha umuntu guhinduka ingeso rero itarahera bazoza guhinduka ibara ryaraguye ni cyambere rero tubasaba bumve yuko bagwirizwa kugira ku mategeko umuntu areke kwirukanga kandi umwanya udasigwa ku mwanya nta wusiga naho bigenza gute
muri amezi arangiza umwaka uwarongoye ubwo bushikiranganje asanga ari muri ico kiringo hagwira amasanganya yo mu mabarabara avuga zimwe mu ngingo zigiye gufatwa
hariho ingingo zifatwa kugira ngo abarenga ayo mategeko bahanwe izo nazo nyene zikwiriye kubandanya zifatwa mbere mu bushikiranganje bw'umutekano mu nyamirama bigisata kibijejwe baranazikomeje nibwirizwa ribigenga ryara nazikomeje hariho ibindi bikoresho biheza bigaherekeza izo ngingo kugira ngo zishobore gufatwa hari rero vye nivyo vyuma bamuri kimodokari ikiri kure ushobora kuba gifise mu ntoki cyangwa kikaba gishinze ahantu zigaheza zikagabanya umuvuduko byo navyo nyene biri muri gahunda biri mu mugambi w'ibikoresho inyamiramabi zigiye kuronka biriko birarondegwa kugira ngo bize bikore hariho ivyo gupima abaja kuri vora y'imodokari ibanyoye inzoga nyinshi zirengeje ivyo navyo nyene biri mu bitegekanijwe kugira ngo inyamiramabi zije zirabikoresha iyo bikenewe nkuko vyamye hari inyubako mu mabarabara ziba zitegekanijwe kugira ngo zishobore gutuma abatwara imiduga bashobora kugabanya umurindi bijya bita amadodane n'ibindi ivyo byose rero nibitegekanywa kugira ngo biherekeze ingingo ziba zafashwe
ikindi gihanze ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza n'ibibangamira uturere tumwe tumwe tw'igihugu uri ibituruka ku ruzuba canke ku mvura umushikiranganje commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni avuga ibigiye gukorwa mu ntumbero yo guhangana navyo
umugambi wo kugabanya ibiza uzorangurirwa mu makomine yatowe nk'akarorero izo ni komine za Nyanzarake ni komine za Kayogoro ni komine za Mpanda na Gihanga aho ni mu makomine iyo kirere gihindutse na gatoyi hama haba ingorane nyinshi zinzara naco bituma yo makomine yafashwe nk'akarorero kubera iruzuba rwatse rwaka umwanya mutoyi ukuntu na byinshi n'imvura irengeje urugero gatoyi biba umwanya mutoyi muri zo komine ibikongera hakononeka ari ibintu byinshi
mu kiringo cy'amezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko bwatujije inkozi z'ibibi ibigwanisho 28 byarafashwe ibisasu ntezwa ntoke grenade 117 amasasu arenga 300 byarafashwe mu gipolisi cy'inyamiramabi urongoye ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko hakozwe amadosiye arenga ku 500 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Tani Mombasa, Vane Mombasa, Tutahi Chikari, Mama yo. When you turn around and you turn me on, girl, the way you wind and charm my roll. Don't you hurt your mati. You over when you're down. When you lead me alone, it's talking my head. Take it to my jacuzzi.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.